mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu iganiro rya ino genekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri siya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo y'ibiganiro by'ino mwanya.
Uduharage twarimye duteza tutaraza mu intete ibindi biri cyari gusugwe nyene ntibiraruha binahumura agahengwa gatonya kuboneka mu gati bizobujya bigaragara twumbatse kwasizemwo baranduye mu ijoro.
Inumwe manyagihugu muri ntara ya Kirundo avuga ko inzara ikibasonze ikiriko ariko mu ntwaro ho bavuga ko ibintu biriko biraza muraza kubikurikirana muri kino kiganiro. Ariko imbere yaho mbanze ndababwire muri make ku ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yarariteye igikumu ku masezerano yo gukorana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu bijanye n'amahoro hamwe n'umutekano. Ayo masezerano agiye gukomeza uburyo ayo mashyirahamwe yazokorana mu gukinga intureka ku mugabane wa Afurika. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru, Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, yavuze ko ayo mashyirahamwe yompi atahura ko ari ngombwa ko bakorera hamwe ku bijanye n'amahoro, umutekano, iterambere ridakumira hagateka kazi na muntu hamwe n'intwaro ibereye. Musa Faki Mahamat aramutswa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bwa Afurika murantunga ku ruhande rwiwe, nawe avuga ko ayo masezerano abaye mu gihe kidasanzwe aho Afurika iri kwirahangana n'ibibazo by'intambara, iterabwoba, abimukira bimuka baciye mu buryo buteye ubwoba hamwe n'abahunga inzara. Tukiri ku mugabane wa Afurika, mu buraruko bwa Kamerun abasirikare batangaza ko abanyenigeri 700 bari barahunze batahutse mu mihana iwabo mu kwezi guheze biciye mu mugambi wo gutahukanwa ku bushake bwabo. Yamara abatari bake babandanya kwagiriza Kamerun kwe izo mpunzi ziriko zitahukanwa ku nguvu. Naho biruko igihugu cha Kamerun camirira kure ivyo vyagirije mu kuvuga ko icangombwa ari uko iyo miryango itahuka mu karere karangwamwo amahoro n'umutekano. Aha tukibutsa ko mu kiringo c'imyaka ibiri heze imigwi y'abasirikare ba Nigeria, Kamerun n'abandi bo mu karere batujije abagwanyi ba Boko Haram bari bagaruriye akarere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Yamara bivugwa ko gushika ubu uwo mugwi ukibandanya gukora ibitero vy'ubwiyahuzi muri ako karere. Muri Siriya igikorwa cyo kwimura abanyagihugu bari mu bisagara byugarijwe n'intambara casubiye gutangura kuri uno wa gatatu inyuma y'igitero cabaye ku munsi wa gatandatu cahitanye abasirikare abashika ku 126. Ibinyamakuru vyegamiye leta ya Siriya co kimwe n'umugwi w'abaharanira agateka kazi na muntu muri Siriya vyatangaje ko abantu 300,000 bungurujwe bava mu bisagara vya Fuka biri mu minwe ya leta bajanwa mu bisagara vyari vya ligaruriwe n'abagwanya leta. Bivugwa kandi ko imiduga yo mu bwoko bwa bise yunguruje abanyagihugu amajana ibatwara mu bisagara bicunzwe n'abasirikare ba leta. Ibyo bisikanya rero rikaba ari ryo kubahiriza amasezerano yatewe ko igikumu mu kwezi guheze. Igitero cabaye ku munsi wa gatandatu cahitanye abanyagihugu bariko barunguruzwa bava mu bisagara vyegamiye leta. Inama y'umutekano ya ONU yateye ivyatsi ubwo bwicanyi kuri uno wa kabiri. Ijugi Amerika muri komura twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 nimba muri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mukaba muri mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Bashaka kandi kumva iganiro vyacu muciye kuruga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuruga rwa Facebook adresse ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni canyu.
Ariko tubanze duhereye Bujumbura, inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri no wa kane amazina y'abantu 9 bagiye guserukira u Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango wa EAC EALA. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza, ariko araca ijya nino ino nkuru. Eloge, mwiriwe.
Amaho neza Diane.
Abashingamateka bemejwe ni bande?
Abashingamateka bemejwe nk'uko bivuze ni 9 5 bakaba baturuka mu mugango uri ku butegetsi CNDD FDD, hanyuma 2 bagaturuka mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi, hanyuma 1 nawe agaturuka mu mugambo w'abadasigana Yipfona, mu gihundu 1 aturuka mu bwoko bw'abatwa. Rero Diane, no menyesha twumviza ko muri aba batowe 4 ni bakenyezi, 5 bakaba ari abagabo, hanyuma 5 bava mu bwoko bw'abahutu, 3 bakava mu bwoko bw'abatutsi, 1 akava mu bwoko bw'abatwa.
Eloge, muri abo bapfasoni batowe hari abaturuka mu migambwe iyahe?
Bapfasoni batowe haraturuka mu migambwe CNDD FDD, n'uturuka mu migambwe w'abadasigana Ipfona.
Baravuga neza na neza ryari bazokwinjira mu mirimo yabo?
Ushiku ntibavuga neza neza igihe bazokwinjira mu mirimo yabo. Icizwi ni uko abajya muri inama nshingamateka y'umuryango wa EAC bita EALA, East African Legislative Assembly mu Cyongereza, bajya guserukira igihugu mu kiringo cy'imyaka 7.
Urakoze cyane rwose Eloge Wirika neza, turaza kongera tukwikore ko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire ibyinshi kuri iyo nkuru. Tuve ngaho i Bujumbura, dukwitire mu ntara ya Gitega, hatanguriye uno munsi ikoraniro rukoko majyugwaruka rwavuye mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana niwe ariko arakurikirana ivy'iryo koraniro rizomara iminsi 3. Fidel, miriwe nawe.
Miriwe neza Diane.
Iryo koraniro rigamije iki?
Iryo koraniro nk'uko umukuru w'igihugu yajyuguruye yabivuze, Petero Nkurunzi zamenyesheje yuko rigamije gukaburira abakirugwaruka gukunda imico n'akaranga, bakijukira ibikorwa by'iterambere cyane cyane ntibamye bibazerinze, hanyuma ngo bime amatwi ababahenda kugira ngo babe abasore n'inkumi koko bakunda igihugu.
Fidel, urabiciye ku masonga gatonya, uravuze ko umukuru w'igihugu yagize ico avuga hambavu yiwe hamwe n'ugo gwaruka, ni bande bandi bitabiriye iryo koraniro?
Iryo koraniro ryari ryitabwe n'abahanuzi bakuru mu biro by'umukuru w'igihugu, abashikiranganji ba leta yiwe, ababuramatari b'intara zose, bose bakaba bari baje kwifatanya n'ugo gwaruka mu minsi 3 bagiye kumara hano mu gisagara cha Gitega, bahanahana ivyiyumviro, bahabwa n'inyigisho, ndetse ikigwa cya mbere kikaba cyatanzwe na Denise Nkurunziza, mutambukanye w'umukuru w'igihugu. Akaba yaje kunganirwa mbere n'umukuru w'igihugu bwiwe Petero Nkurunziza, aho bose bashimikiye kugaruka ku muco n'akaranga kugira ngo bashobore gushika ku iterambere, kuko bavuze yuko imico n'akaranga ari umutima w'igihugu, kandi igihugu cy'u Burundi kikaba gifise imico n'akaranga bihurumbirwa n'abandi.
Nimba nibuka neza, iryo koraniro rigize ubwa kabiri kuva Burundi bwa kabaho ribaye, hari gishasha mu bigiye gukoregwa ugwaruka vyavuzwe ngaho?
Nk'ico numvise cashimishije ugwaruka cane umukuru w'igihugu yavuze, ndetse n'umushikiranganji w'inkino imico kama n'ugwaruka nawe nyene yari yakigarutse ko nuko hagiye gushingwa ibanki y'ugwaruka, izo ziratanga ingurane kugwaruka gwatunganije imigambi ariko rudashobora kuronka ingwati kugira ngo rushobore kuronka amahera y'ukukora imigambi y'iterambere.
Urakoze cyane rwose Fidel d'Antoine Nsabimana, turaza nawe kongera kukwikora ko utubariza ugwaruka ico rugona kuri iyo migambi itandukanye wumva gwemerewe.
Ndabashimiye cyane.
Eh, Haina biche kumasonga, habajeje intwaro mu ntara ya Kirundo avuga ko inzara yagabanutse ku rugero rushimishije naho biruko abanyagihugu ku mitumba yo muri commune Busoni begereye umupaka wa Burundi n'u Rwanda bari mu mwiheburo ntangere bavuga ko izuba ribandanya guturira ivyo barimye ku mpeshi. Jean Bosco ndarurinze no munyamakuru wacu mu Kirundo yaduteguriye ino nkuru.
Muntara Kirundo imvura iramaze kugwa nka hose aho imirima itotahaye abanyagihugu baho bavuga ko batunzwe n'imboga z'ibiharage gusa. Abo muri komine ya Kirundo bati imboga gusa ntizifashe.
Uduharage twarimye ntuze nuduteza tutaraza mu ntete ibindi biri cyari gusugwe nyene ntibiraruha binahumura. Agahengo gatonya kuboneka mu gati bizobujya bigaragara twumbatse kwasizemwo baranduye mwijoro nta buza babiranduye n'amatere baranduye amatere.
Icyo duhanye n'icyo dufungura kubera inzara turajya n'imboga mu mushishi tukaturya tukarara hanze tucibwamo n'ibizuma bikaza kutumenera inzu nta n'impoto zigira zo kwambara ni ukunyene imana kimwe twirengeje mu n'inzara.
Alain Tribert Mutabazi umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajeje iby'ubutunzi avuga ko inzara yagabanutse ku rugero rushimishije.
Aho tugeze dutereza amaso hirya no hino tuvuga yuko mu ntara ya Kirundo inzara yagabanutse ku rugero rushimishije. N'ikimenyamenya nuko abatabene gihugu bariko barahunga tuvuge ku bwinshi ariko kandi kubera hariho imijyango imwe usanga ubushobozi ari bukeya basanzwe bakenye basanzwe bafise n'amatongo mato mato n'ubu nyine hari bonekeza abene gihugu bakeya tuvuga yuko bashonje ariko badashonje kubera uruzuba ariko bashonje kubera ubukene bamwe tuhita tukunda kwita abantu aho nikora.
Iruhande y'imfashanyo kugira iyo nzara igabanuke umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajeje iby'ubutunzi avuga ko hari ingingo zindi zafashwe.
Ikindi rero cyo bacarafashije cyane cyane kugira ngo nabene igihugu ntibasinzikare cyane ni ingingo Buramatari arongoye intara ari kumwe n'inzego zikorera mu ntara bagiye hamwe barumvikana barafasha barahanura abene igihugu kugira ngo babanze kubitsa mu bigega rusange. Abene igihugu tubahimiriza barabitsa ku buryo bari babitse amatona ashika 108 mu ntara yose uteranije amakomine yose ku buryo ivyo ari byo ubutova ko bariko barafungura mu ino minsi mu kurindira ko bezeza.
Iyo ngingo yunganiwe no gutunganya ingene imyimbu yoshoka mu zindi ntara ntara ya Kirundo itibagiye naho biruko hari ibice n'ubu batizeye kwimbura ni nko ku mitumba ya Gwibikara, Gatete na Gasenyi muri komine ya Busoni. Iyo mitumba yose iri ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Aba ni bamwe mu banyagihugu bwo ku mutumba wa Gubikara.
Umva nyene biharaje twarasumye turateragira none birumye. Ubu nyene twirirwa nyene basha. Emwe sine nta kintu dufise duhereza umuntu.
Tuba twa imvura yaguye mu kwa kabiri tuca turateragira. Biharaje nyene bipfuye urushuko. Ntacyo tuzoronka na mwaka dusarura no kuri byamaze kononeka. Abantu benshi barahunze baragiye twe twari kwasiga bivuga ati kimbuli guhere ka turime tuzoba. Nanone nta kindi kintu tugitegereje kabaye na imbuto nko ari gisagatungwa yaragurishije nyene ko jya yihahira imbuto nuko twari twarose ubundi tutungwa nyene twari dufise twaraturiye twarahetse. Abandi basambuye amabati baragurisha kujya baronka imbuto. Beshi nubu bitahira mu bihomoka byinshi nyene basambu niko twari tubaye tuzi ngo tugiye gutora mitene ngo imburizo kwa ngo dusubire dusakare none karabaye nta kundi.
Muri ico gice abanyagihugu bemeza ko basinzikazwa n'ingwara kubera inzara.
Ababanye abana nkabo ugwaye ntakira baca bajya guta kandi n'inzara nyene ugwaye malaria yagize nkuko buke yumva ngo nimuze kujya guta ngo yapfuye.
Nkubu womanuka ngo uje kuraba umukobwa wanjye abahahere aha hepfo hajya uza wumva gahinda kakwisha.
Niyo baje nkuko ngo baramutoye ngo amaraso nkuko bakamutora amaraso bakamuha ya miti ya malaria ayinwe yacapa kubera ko nta kintu wabonye umuhangaye.
Abajejwe intwaro baremeza ko hari igice gisubiye kuvugwamo uruzuba naho ibintu byifashe gutyo umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo aracizeye ikirere.
Akaba rero dufise icyizere yuko mu minsi inzara izogabanuka mbere ko izonahera kubera tubona yuko ibiterwa bateye tubona ko mu mirima imeze neza nubwo kandi muri komine ya Busoni n'igice cya Kirundo na Bugabira hariho ahamaze imisi hakizuba ariko nubwo ariko hakizuba imirima imeze neza ku buryo imvura ejo canke ya ejo canke no muri indwi canke mu dukurikiye guhuye naho nyene umwimbo twizeye ko meya neza
ntandwi irahera umuntu umwe yishwe ku mutumba wa Gatete muri commune ya Busoni amakuru dukesha igipolisi muri ico gice kivugwamo uruzuba akamenyesha ko yiketswe kuba ari umuvura ati no kuvuga umuntu avuba imvura mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko ivyo ni bimwe mu byo muza gukurikirana ikiganiro muri sanga n'imisi yose igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Turi kwa kane, imisi yose kwa kane turabashikiriza ivyanuganuzwe. Ivyanuganuzwe rero ni mukanya isase.
Cha bijya bije biranuganurwa ko ari byo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
eh ndakubwiye ko atari byo
nivyo
sivyo
nivyo
eka sivyo
eh dupingi eh dupingi utangiki
eh mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabesha ubizihuha ikabaha inkuru y'imvaho
muti uno munsi mu vyanuganuzwe tubabwira iki nari nabibemereye ejo turaza kubabwira ivy'umwana w'umwigeme afise imyaka 17 yirukanywe ku ishure ry'ubuhinga bwo gupima ivyo kwa muganga ryo muri commune Gitega y'intara ya Gitega nyene azira kuyobaja ikuzimu bamwe bari bajije ko vy'ukuri yafatiwe iyo ngingo abandi bakibaza nimba vy'ukuri abamwirukanye bararonse ivyemezo ko aje kuzimu hari n'ikindi kibazo gikomeye abantu bibaje ku mbuga ngurukana bumenyi ati mbega none ivyo bintu vyo vyikuzimu vyo babibaho canke nibibaho sibihuha ubwo vyo vyaratumye uwo mwana afatirwa ingingo nkizo kuri no saha ageze he abayeho gute Diane Ndonse yarabicirya nino yishikira Igitega dukurikira inkuru yiwe
inkuru y'uyu munyeshure w'umwigeme tutavuga izina kubwo umutekano wiwe yatanguye guca ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook itarike 12 z'uku kwezi ikaba yanditswe ko byinshi cyane mu majambo make ivuga ivyo mwigeme yabonywe ko kwaja ikuzimu n'abandi banyeshure babana ku buraro bw'ishure batavuga izina muri ivyo harimo ikaramu yakoresha yandika ikongera igafuta ikindi nuko yasubiramo ivyigwa umwanya muto mu gihe abandi bahakwa kurara baravyiyibutsa ikindi iyi nkuru ivuga ko bafatiye ko kwaja ikuzimu numwe mu banyeshure yemeje ko yamutwaye mu kindi kibanza atari ku isi amenyereye nuko inkuru ko yabandanije yandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi iravuga ko yahavuye yirukanwa kuri iryo shure yari yasavye kw'indaro mbere akanirukanwa no ku ishure yigako kuko baba bigisha co kimwe n'abavyeyi barereye kuri iryo shure yigako bose bahavuye bemera ko uwo mwana aje kuzimu nkuko byanditswe kuri izo mbuga Nuko ijwi rya Amerika ryarashitse mu ntara ya Gitega aho uwo mwana avuka akongera akaba yahora yiga koko ryasanze uwo mwigeme yarirukanywe ku ishure kuva mu kwezi kwa 11 kw'igice ca mbere cy'umwaka w'ishure akaba yirukanywe ubwa mbere aho abavyeyi biwe bari bamusaba indaro ku ishure ry'imyuga ETP beshi bazi ku izina rya Jeto Bamwe mu banyeshure baho babwiye ijwi rya Amerika ko yatuma umunyeshure baryamana ku gitanda yamagwaye ivyo akavyagirizwa nk'intandaro yo kujikuzimu k'uwo mwigeme vyongeye uwo yajikuzimu yagirizwa kuba afise umwitwarariko urengeje kuri uwo wundi baryamana bagatanga karorero ko yamutegurira ivyo gufungura no kumuvomera amazi Umuyobozi w'ishure y'imyuga ETP Minani Dismas avuga ko mu kumwirukana babanje gukora amatohoza ayo nayo araducira ku mayange
niho naca mpamagaza inama comité de direction turavyumvikana bose baragira ubwoba bamaze kuvyumva cyambona nti sino kwirukana umwana atana kimwe cyukuri kiboneka yuko ajya aho hantu niho nafata inzira nkajya ku ishuri wiwe ko aho naho twamuhindara umugabo yiga ni hefo yacu gatoya rero nagomba mumfashe mumpa abana batatu bigana mu ishuri umwana umwe muri abo yavuze ati Monsieur le directeur jewe ndakubwiza ukuri uyo mwana jewe niwe twicarana ubwa mbere cyampindura ikibanza ndamuhebera intebe cyane yakubera iki numva twajanye muri sport bagiye muri sport bacajya nyene muri jeto uyo mukobwa musaba agatambara bifuka bakobwa ngo mu mutwe arakifuka nkafurare nyene arakamuha arakifuka baragira sport hajya bahejeje acyaraka musaba aranka kukamuha ngo je nagashimye buke ngo zofumanda guhamahera wewe umpa mahera kukanuki wanje je nagashimye ngo aragatwara ubasi uzokanzanira ejo iyo jo yavuga je akambaye ntiyakamuha hijya yejo cyavuga je utakampaye hari cyuza kubona ngo acyaraka ngo mugabo nanda kaguhaye ndazi kuzokanga subize ko wanse kukamba kuneze ndakaguhe kuneze no je sivyi wanje ndabiguha nshatse kampaye gusa uyo munsi ntashe acagira accident ajya mu bitaro je ndavuga none ubugize accident cyo bibaza ko ari urya anye ngo ya icyo giye sinavyiyumviri ngiye mu bitaro ndivuza ndatamuhira bashira ku pansement ntangora ndajya ku ishuri 3 jours 4e jour ndakazana atanije naje nta nivyo narinzi ndagashira mu izosi nyene ndaza ku ishuri shitse nyene ku ishuri neza na neza ndi ku ikinga baca baratugonga no imodoka kandi atamwirukanye cyo zizofuma twigira handi nakare twigira mu iri ecole privée
uyu muyobozi abandanya avuga ko inyuma y'aya matohoza yaciye afata ingingo yo kumwirukana ku ishure rya ETP ababyeyi bari bamusabiye kw'indaro
rero tumaze kumva ivyo bintu niho naciye mbona ati wa mwana bwa bundi irashobye kuba ari byo cyasubira rero ku ishuri ndi umutima amenyo ndahamagara umwana ndamubaza ati je Monsieur le directeur barambeshere niho twaciye tumusubiza washaka n'amahera yari yamaze gutanga ku gice cy'umwaka cy'ishuri n'icyo ari bwahere cyanamubwira ati agende gusaba indara handi mugabo muvyeyi wiwe nkuko mubivuze nawe ne yaguma atangara avuga ati je ndamutunze si umwana wiwanje mwana uwo ntunze
inyuma yaho bidatevye rimwe ku ishuri ry'abikorera utwabo ry'ubuvuzi ryo mu gisagara cha Gitega yigako nahone arirukanwa bivuye ko yagirijwe kubaji kuzimu agahungabanya umutekano w'abandi banyeshure userukira iryo shure imbere y'amategeko avuga ko atari guheba inyungu z'abanyeshure benshi kubw'umuntu umwe kandi inama y'abavyeyi n'abigisha ariyo yabisavye inkuru yavuzwe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko mubimenyereye bimwe muri byo turabibasomera tutavuze abavyanditse mere kuri uyu avuga ati mbega ubujuju uyundi nawe ati aha none bamenye gute kwaji kuzimu akagaruka uyu nawe ati none namba ari byo umva yo kwigana n'umuntu w'umushetani uwundi ati ahubwo abamwirukanye nabone n'abapagani namba ji kuzimu babibonye gutebo nabonye ne ahubwo bajayo iciza bari kumusengera imwe mumbi zikamuvamwo hari n'uyu avuga ati niba musengera ahubwo aho kumwirukana ku ishure asangwa arabakirisu uwundi ati mbegurunwa runwa bahuriyeyo nande ahikuzimu bavuga hinduka mwemere Kristo uwundi ati uwo baza hageze abimbwire uyu nawe ati yo mana we ntabari Burundi gusa hari n'uyu avuga ati nigiki nshobora gufasha nk'umunyamategeko turangirize kuri uyu avuga ati ntibishoboka ku mwana w'imyaka 17 abibajije aho uwo mwana yagirijwe kuji kuzimu ahageze nuko abavyeyi biwe bavuga ko bamurungitse mu kindi gihugu kugira barabe ko yotekana mu mutima wiwe kandi agashobora kubandanya amashure ico badashima kuvuga nico gihugu kugutinya ko ivyamwomoye bishobora kubandanya bimukwirikirana umuvyeyi w'uwo munyeshure yagirizwa kuji kuzimu avuga ko barenganijwe na cane cane ko yirukanywe batagishijwe inama
twige kugira umwana hebe abe kwiryo shuri twararenganije kuko nta cemeza kiruna gitoyi cemeza ku mwana yaje uhantu kandi bategerezwa kubanza kuduhamagara bakabitubaza hanyuma bashoka mwirukana batabande kuducisha kavuga abavyeyi natwe rya kwitwa n'ivya bintu bibanga bikamara umwaka n'igindi umwana nawe ari ngaha arikarayinga nitwabishimye cyane
amakuru dukura mu ntara ya Gitega nuko mu myaka yahera ibintu nk'ibi byo kwagiriza umunyeshuri kwaji kuzimu kigeze gushika ku ishure ry'imyuga ETP ariko uwabwagirijwe yabandanije yiga makaje gishure mu ntara ya Gitega. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Mu rusenda kugira ngo dusozere kino kiganiro, havugwa ugwaruka rwishimye cyane yuko rwakuye impano yo kuririmba mu kigo cyubatswe n'ishirahamwe rya World Child. Ivyinshi tubaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje rya Amerika mu ikambi ya Rusenda.
Iyo hari bitaramo n'amarushanwa n'iminsi mikuru, aba basore n'inkumi bagana ya masantre y'urubyiruko ategwa inkunga na World Child bakaba bakunze kugenda bifashishwa n'amashirahamwe atandukanye mu gususurutsa abantu binyuze mu mpano zitandukanye bagiye bigishwa. Aya masantre y'urubyiruko yubatse mu nkambi yo mu Rusenda, mu Gatunguru, mu Rurinda, akaba agira uruhare runini mu guhuriza hamwe uru rubyiruko rw'Abarundi ruri hejuru y'ijana. Umubare munini w'aba basore n'inkumi usanga ari abari kwigishwa kuririmba, gucuranga, kubyina ndetse no gukina indi mikino itandukanye harimo ikinamico, nkuko bisobanurwa na Emmanuel Sindayiheba, umwigisha muri iyi santre yo mu Rusenda.
Santre jeune dukoreramo itegwa impunga na n'ishyirahamwe Wocade niryo rigerageza kuduha ibyo dusabye byose, ibyo dukeneye, kandi baratuba hafi mu bikenewe. Na mu bikorwa navyo dukora ni izo noneho byo guhugura abana bakiteza imbere mu mpano bafise kugira ngo babashe kuziduza. Hageze amasaha yo gukina imikino itandukanye turayibaha, hageze amasaha yo gutegura ari nk'ama imigwi y'amakrebe igomba itegura ibyabo, turahagarika iriya mikino itandukanye. Noneho bamwe na bamwe bakaja mu mugwi wabo gutegura amateatre, gutegura indirimbo z'ikirundi, gutegura indirimbo arizo bita danse moderne.
Aba bana n'urubyiruko rugana iyi santre batangaza ko kuva aho batangiriye kugana iyi santre impano zabo zarushijeho gutera imbere, usibye yuko bagifite imbogamizi zo kuba batarabona studio yo gusohoreramo indirimbo zabo.
Je ndi mudanseur kandi ndazi kuririmba neza, ariko gusa sindaronga umumanager anyiza kuririmba kandi angwira amahera muri studio kugira ndirimbe akazi kiwanje yagende neza. Ariko ndashimiye gusa All Charge Save Children itu fasha tugabana batu ya ugira tuteze imbere ejo mutuzi utandukanye.
Ubu ni kumaze kumenya muri byo?
Nje namaze kumenya kuririmba kandi namaze kumenya gukina umupira, gutamba no gukubita drum.
Ngaturirimbira karimbo kamwe nimba bitakugoye?
Nacho je no ririmba nacho. Mbezi cyo mukabo wanje je no kuri Rwanda twengo umukobwa uri mwiza eka usanirenga batagushaka bose bagika bahinda hende umutima kuzura inkungu eka nini mba naracaye mutyo kubera kukwiyumvira.
Ako sundu fitimya kingahe?
Nje mfisi miaka 18.
Aka karirimbo wagahimbye ugahimbira nte?
Nje nakarimbye umukunzi wanjye tarakundanye dukira abana batoya fisi miaka 15 na fisi miaka 14.
Kuri none ari hehe?
Ari mu Burundi nituvugana kubera gusa ubuzima urabona ko ubuzima bwo ngamuri Kongo buragoye kandi n'amayinite yo ngamuri Kongo gira ndo ngamahera birangora cyane ngo gusa amahera yo kujya nga n'amahera ya mabo amahera y'amayinite nayo ndongo.
Ego naje nyende umuririmbyi naje nkinja muri Orchard nyene nigishijwe byinshi n'umuntu nyene ari kabitwigisha kuririmba ari kabitwigisha na dance nyene byose ari kabitwigisha. Nzirimo ofise ni nk'indirimbo shika kuri zitatu, ariko hari nzirimbo imwe nyene ntari bwa ikore ngya mayenchishe ugatoya karibu ni wageni wa nje na wandani, tunaomba sisi sote tuishi kwa amani, msiwe na wasiwasi, mtapata nafasi, tunaishi na watu si hatuna
hata kazoza kawena kahe mubishanye no muziki.
Je kabisa kazoza kanje ego imana ni abishaka nyene nkuko nako ndavyumvira kauza kanje amwe no ronka nk'umanager yo nshigikira na jengya hotel imbere gato ya
nda kumana Abdul Karim ari mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko yemeza yuko amaze kugera ku ntambwe ishimishije nyuma y'inyigisho yagiye ngukira muri centre.
Je mu centre je no vuga yuko amaze kwaronga ibintu byinshi kuko premierement hariyo nko kuvuga ibintu bya théâtre, bya musique, bya danse moderne, je joue scène générale ariko pour l'instant David. Kenshi muri théâtre bunanje amaze kushika kuri level yo kwigisha muri danse moderne aho nyene bakoranyigisha kongere no kwifata kuri nota. Hanyuma miziki naho nyine nakoranyigisha kwine gufata nka melody, nka guitar, drum n'ibindi.
Mbere kuva i Burundi byari bimeze gute?
Iyo mvuga nzi nuko mu Burundi ntari nabizi, ndabizi cyane, hariyo n'ibindi nari bwa pratique nka dance moderne, ariko full instant ndiko ndafavoriza gatoya.
Usibye ubumenyi urubyiruko rwungukira muri iyi centre, hari n'igihe bavanamo gasabune iyo hari amarushanwa batumiwemo, ndetse bikarinda benshi muri uru rubyiruko kugenda bazerera. Ndatse Ngabo, ku bw'ijwi rya Amerika, mu Rusenda, muri territoire Fizi.
Urakoze Vedaste ngaba akaba ari no kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze ingenieur Justin na Innocent Kimenyi bashikanye amajwi ahiwanyu Diane na hazwe twari kumwe tuzongere ejo bimwe mu vyo ndabararikiye no kubahuza n'abanyu bari mu makambi no mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi.